abashoboye
haba mu mibano mu butunzi no muri politike y'igihugu umukenyezi arashoboye
turashoboye ikiganiro gihijambo abakenyezi n'abigeme bakatuyagira ku ntererano yabo aho baherereye
mugishikirizwa na radio inzamba gateka kawe iminsi yose kuwa kabiri kuva isaha 11 gushika isaha 11 n'iminota 15 mugasubira kucumva kuwa gatatu igihe cy'isaha 3 z'ijoro
turashoboye.
Ndebara mkije wakunzi wa haji nzamba katika kawe nungenda wa hikiwaze mkigani ilo tulashoboye muku mwenyele hikigani ilo tulashoboye kiwa kumisi yose kuwa kabiri Alex Keza nijenda kiwa shikiriza kuruno musi hituza kugani ila numo fasoni benshi wazi mwijanye nindero uonawe suundi ni elari ni wizi mukanya tulaje tumaki
urakene kumenya makuru yimvaho umvirizi radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
elarii ni wizi ndawara mkije ndawaha nikaze mkiganilo tulashowe ama huru nezaku ego elarii ni wizi tulawazi abantu nashu wawazi muri sendika ya bigisha Murundi kuva kera turabazi muharanira agateka kazi na muntu na cyane cyane umubijanye n'indero mbega nko ku muntu uyu munsi yoba yumvise irya mbere rari nibizi uretse biri yatusoma kuri za internete ikintu muvuga kindi kuri mwebwe ico barikiye kugira umuntu abashe kubamenya neza
ikintu novuga sinagishasha nuko je nabandanije guharanira agateka k'indero aho gaca kubana no kundero runtu ndero yingira kamaro hama kandi ko nabandanije icyo guharanira agateka kazi na muntu kare naboneka ko mparanira agateka kabigisha abigisha nabo buryo bwanira agateka kazi na muntu ubu rero uruharangeze ko ubu mparanira nkagwanira ngahagararira agateka kabaharanira agateka kazi na muntu baharanira agateka kazi na muntu bakereza guhagarara iko kugira ngo baronke uburyo ukumenya ico bari kumenya ico baharanira ningene bo giharanira ningene nabo nyene bo kwikingira ico nico gikorwa ama abantu umuyobozi wa urunani rw'abaharanira agateka kazi na muntu hakaba harimo abanyene baharanira agateka kazi na muntu kandi iyo turiko turaharanira ntiduharanira abanywanyi gusa duharanira n'umuntu uwo ari we wese aharanira agateka kazi na muntu hama agahungabanya mu gateka kiwe turaheza tukamutabariza tukamuba hafi
ego dusubiye inyuma gatoyi mbega kugira kumbure abariko baradukurikira bumve yuko ikintu cyose wo gukora cyane cyane ko tubwira abigeme bakiri bato bashobore kumva yuko ejo bishobora kubafasha ico muza kutwishura kuzomenya kariyere bakurikira dusubira inyuma gato y'ire tubabaza kano kawado mbiga mwebwe mutangura mu bijanye n'indero kugira mutangure kwitwa uharanira agateka kazi na muntu cyane uharanira agateka kabana mu bijanye n'indero mwo bamwe bitanguye gute byabaje niho gute ni ibintu mwo mwaravyutse mukisangamwo cyane ari ukungene mwe twita mu Faransa processus muri make ibyo bavyatanguye gute
muri make yajewe nagize bisinova ko nagize amahigwe kuko ubuzima bw'ukwiga bwaranyigishije kuko nize kure ndiga kure yataba nari mfite ababyeyi bafite ico bantiguriye n'ikushobora kutiga kubera niga kure cyane nkabona yuko umunyeshuri yiga kure itoroshe ko yiga ico ni cya mbere birahiga kure nkagenda ubugendo rurerure mugabo ndabandanye ariko icya kabiri je nize ishuri y'indera bigisha bita normal hanyuma je rero nanyuze ko umuhamagaro wanje nyamukuru ari ukurera hanyuma rero ndiko ndatera imbere ndabona yuko kubwira urere ni uko nawe uba utunganiwe mu mutima nsanga abarezi abigisha ntibagira agateka ntibabubaha ntibaronka umushahara mwiza umwana waraye wigishije yasohotse ishuri akajya mu gisata icyo ari cyo cyose aronka amahera yihuta ku neza cyangwa ku nabo yacishije mu busuma umwigisha akamurabira mu kwaha jewe rero nje ndumva yuko kugira ngo indero iguma y'inkingi y'igihugu iguma ari kazoza na kubuka igihugu ko dutegereza guhagarara umwigisha jewe rero nje ndumva yuko umwigisha ategereza kubanza kurongo iteka akitwa izina ry'umurezi kugira ngo ntihagire uwo ari we wese umuhangara akaronka igihagararo muri cy'inzego z'igihugu n'inzego z'ishuri n'intwaro akongera nawe nyine agace ubwenge akamenya ingene agwanira uwo mwuga wiwe
afite tukiri kuri ibyo nyine bijyanye n'indero muravye ibyo mwaharanira haraciye imyaka irenga cumi ukaraba aho indero mu gihugu cyacu igeze ubu unye na cyane cyane duhagarare ku mwigeme mubona bigeze he
kino gihe indero sinavuga ko yifashe neza harya indero ihera ku ziko hari imigenzo yatwinjiyemo twaragitinda twinjiye mu ntwaro rusange mu ntwaro ya demokarasi turaheza turakurikiranya imigenzo mibi twatoye mu ibarabara ubwicanyi indahiro mbi kwivuguruza kubahuka umubyeyi n'umuregwa bose ukabubahukira rimwe ibyo bintu byaraje iyo migenzo mibi mu bisanzwe ihanwa n'amategeko igahanwa n'imigenzo y'ikirundi iricara mu gihugu hamiri iganza urumva rero wewe iyo washyizeho amategeko naho yoba ari meza gute utegereza kuronka inzego zikingira ayo mategeko inzego zikingira ayo mategeko nazo ni guhera mu ntwaro hama rero urumva indirimbo zivugwa mu ibarabara ibitutsi turarahira nabi turahanura nabi turakora bibi ucumva yuko imbere y'uko uja mu ishuri kwakira igitabo ngo umwana ngo asome urabanza ukamuha ikibanza asomeramo akaja ku ziko akahasanga ababyeyi batekanye bayaga ibyubaka bahanura kuko nabo bahanurwa ubu rero ntawe ugihanura ntawe ugihanurwa ucumva yuko imbere yo kuziko imaze gupfa umwana akava mu nzu ugasanga ku ibarabara bishe umuntu bakomerekeza umuntu bamuhohoteye akabona abo bijejwe abategetsi abanabanaba bavuga ngo abakuru bari hehe ugasanga abo bakuru nibo nyine babyagirizwa icumba rero ushyitse mu ishuri wa mwigisha ntazofatira bimwe biri mu gitabo kuko ibiri mu gitabo ntibirahinduka ntizofatira ibiri mu gitabo ngo ushoje kubwira umwana ngo kirazira ntiwice ngo kirazira ntiwibe ngo kirazira ntugatukane kandi nawe yagiye abibona mu iradiyo bariko barabivuga mu ibarabara bariko barabiririmba rero hindukira ku nzero y'umwana w'umwigeme rega umuntu mukumurera ntimubwira umuntu mukurera uramwereka umwereka akarorero umwana w'umwigeme baramwubahuka arabona abigeme bahohotewe ababyeyi batukwa bakubitwa batukwa ibitavugwa y'amajambo tutahura tubaka kera umunsi umubyeyi arayatukwa ayatukwa n'uwari we wese yuhuka n'uwari we wese angana n'uwo yabyaye umwana w'umwigeme rero acawusha wibaza ati mbega umwana ndamubuze iki ko na jewe nyene ntashobora kwikingira jewe nkuze ngo nigwanire ngo mbuze kirazira kirazira bangwe bangwe ntikibaho ntandahira ikiriho umva umwana w'umwigeme womurera gute utaronka ingene umurera ikindi nacyo ni aho uri ku ishuri wa mwigisha wiwe uravye aho aherereye mu bwoko mu ntara cyane 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 mu by'imigambwe y'ubu muri ibi bintu by'amatasi ahagarara mu bya politike usanga umwana w'umwigeme bamwubahuka ugasanga yubahutswe n'umwigisha wiwe ugasanga yubahutswe n'ubutwara n'umupolisi uwo mukingiye akaba ari wamwubahuka uca wumva yuko mu gihe bamuhohotera mu ishuri akagenda bati amanota nta n'umwe ashobora kumukingira ngo avuge ati uwo mwana twumvise ko yahohotewe ngo tumukingire ahubwo agize aracavuga ati nahohotewe niwe acahanwa umubyeyi niwe acahanwa mu gihe rero atategeko cyangwa atanzego ata muntu n'umwe aseruka ngo akingire indero muri byose hama ngo akingire umwana w'umwigeme ushobora kumva indero y'umwana w'umwigeme ibangamiwe ari nacyo gituma ibitigeri dufite byerekana yuko hari abana b'abigeme benshi cyane bakororewe abana b'abigeme benshi cyane babyara bari ku ishuri ubu ntibakimugira ikindi hanyuma kandi ugasanga umuntu uko yitirirwa ubutegetsi ugasanga aramufite k'uburenganzira bwo kumukorera ikiri hazima ntibahane rero izo ngeso mbi z'ukudahana nizo ndero mbi izo ngeso mbi z'uguhohotera umuntu ntihagire utabara niyo ndero mbi umwigisha rero mu ishuri bigiye agiye akigisha agasigura harenga irembo bishyitse inyuma y'ishuri hariho abaza kwigisha ibindi hariho abaza kwigisha ibindi kandi umuntu ntashake ko umwana wiwe yobimamwe bagashaka ko umwana wa murundi ari we yobimamwe icyumba rero ko indero ibangamiwe n'abahora batakambira indero hariho abatari bake baguma bahagaze kandi numva ko abantu baguma n'iteka ryo kurera no gutabara izi ndero abo nabo nyine usanga bahohoterwa abaheranira agateka akazina muntu abantu b'abagabo barabivuga ukamenga wewe yovugahuka akabivuga agatambuka ariko nk'abantu b'abakenyezi bahora bakora ku mitwe guharanira agateka k'abana agateka k'abigeme aheza gutabara aheza gutabariza ahejeje gutakamba ukaza wumva batangiye kumwita amazina y'ubushirasoni amazina atawukubahuka kuyashyira ku mwana we cyangwa ku mupfasoni wiwe urumva rero mu gihe ubupfasoni bwagiye kandi buhereye ku bantu twahora twitwa n'icyubahiro ucyumva ko abo hasi badashobora kubona icyubahiro kumwe ruva hejuru ugacukwa igisi yose
Ego, mkigani ya tulashowo ya tukibuta yuko tugani ya chanichari kujanyo nuku wa huka nuku sobo lakwa wijeme na wakini yedu tupati ya honyeme madam elagi nyege niki yeki mwohanura uyumusi abigeme change ala kenezi hawa mundero change ikindi kinu chose chotuma ejo higya ejo umigeme numu kenezi ashowa la kukura mawako mwohudu akite jimere agate jimere ni giuguchiyo
chambere nuko umigeme mukenyezi amenya ko ari umuntu mu gihugu akamenya yuko uwo muhungu yavutse ngaha n'umwigeme yavutse ngaha bose nabantu bafite amaraso atemba kumwe bafite ubwenge buringaniye cyane butaringaniye mugabo nta gitandukanye umwigeme n'umuntu w'umuhungu ngo nukwera bibu atari ico gitsina cyo nyene nashi nyene kiba gifite amabanga agenywe ku mwigeme naye agenywe ku muntu w'umugabo atawuvuga ngo ngo dusigane no duturushanye kuko Imana yabiremye gutyo nyene rero umuntu akamenya yuko abahungu n'abigeme bavutse ari abantu bangana bafite uburenganzira bumwe mu bisanzwe ari abana babangana hanyuma rero umuntu akagira ati mababyeyi nimufashe abo bana banyu bakure bazi ko bangana mu bikorwa mu mwanya mubaha wo gukina n'ukwitaho ubuzima bwabo babahe umwanya ungana umuhungu niyo aba ari gukina umukobwa naronka uburenganzira bwo gukora ikimunezera nawe ari gukina no kujya mu bindi byose ikindi cya kabiri ni ukumwigeme yomenya neza yuko mu buzima bw'igihugu afite uruhara runiniya cyane rurengeye ubwo umuntu w'umugabo rurengeye ubw'umukobwa kubera iki abakobwa abigeme n'abakenyezi umukenyezi arajejwe ubuzima kubungabunga ubuzima amezi icyenda ufite umwana mu nda kucubungabunga n'ubwo buzima mu gihe cy'ukonsa umwana kucubungabunga itunga ry'umuryango mu mugenzi w'ikirundi bavuga ngo umuntu ushatunga ahusha umugore ni uguhagarara no kuri iyo migenzo myiza cyane yerekana yuko umukenyezi iyo atari mu rugo ibara riba rigumye muri icyo gihe rero akenyeha agaciro araba agaciro abise mu rugo iyo umuntu atagira ikintu cy'ugutira avuga ngo ubwo ntumiye umuntu ajanira agacanwa ubwo rugo umukenyezi asohotse agacanwa akazima uwo mukenyezi rero namenye ati ngize agaciro kanini nzaje kuduza igitugu hejuru y'umugabo kuko nawe afite amabanga yiwe tugira amabanga mu rugo twubahane ntihagire ukomeretsa uwundi twubahane kubera tuzi ko turi bamagiriranire umwigeme rero namenye ati jyewe ndashoboye uburenganzira bwanjye ntawe nje kugusaba nindabukora ni inkore nzi yuko jewe ndi umutwe w'umuryango bwa wa wundi atunganya ibintu bavuga bati umuhusha atungahusha umugore none uzahusha itunga uzahusha umugore hama nyamugore acete kuvuga ngo mpa uwo bagore niyo n'abigeme ntibasubire kuvuga ngo mpa nk'uburenganzira uburenganzira ntibusabwa urabukora igikorwa ujejwe ni ugikore usohore umwimbu aho ubona bikugoreye usaba abandi bagufashe kuko urashoboye ufite amaboko ufite ubwenge wewe wishyiremo yuko atacije gusaba umuntu w'umugabo atari ukuvuga ati nimagiriranire ibintu biba by'ugusega mu gifaransa bazita ngo mangia umwe wajya mu ibarabara gusega gutega amaboko abakenyezi abigeme hariho abigeme benshi ari umuntu w'umwirimizi akagenda agakora agatunganya urugo wenyine hanyuma umuntu w'umugabo ari umuza kumusaba akazi bamusanga yitunganije bakajya bahuza ubwenge bahuza n'ubushobozi rero abakenyezi nibemere ko bashoboye nibemere ko harya burya bushobozi afite kwa naka nta bintu bishasha akozwemo ntawuri mwibuye ntawuri mwikintu cy'igishanga twese dukozwe mu bice bimwe by'umubiri dutegerezwa kwiyumvira tumenya ko umugabo turamwunganira aratwunganira umugabo ntakuruta nawe ntumuruta ariko umwe wese afite amabanga ukumbure amabanga amwe adashobora gukorwa n'uwundi ariko hakaba n'ayandi mabanga mushobora gukora mugabo mwunganira rero turashoboye ntitugende ngo turire ego byarashitse turagera ahantu duho turira ubu hagezeho tuvuga tuti ubuzima bw'igihugu nitwegere gato n'ibitigiri byinshi tubitigiri byinshi uwo mwana mbega tutunga amezi icyenda mu nda kubera iki natwe tutoheza muri iyo myaka 90 dusigaje y'ubuzima kubera iki nayo tutoheza ngo tuyibungabungemo uwo mwana tumubwira tuti ejo mubyeyi ameze gutya na gutya nawe utegereje ko ufata imbere gutya y'umubyeyi umwigeme nawe afite ibi n'ibi ni wewe udafite rero nimwubakane mwubahane mwubahirizane
tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu erari ndibizi uyu munsi nk'uwaranya agateka kazi na muntu agateka kugaruka k'ibijyanye n'indero nicyo kintu ko kwitega iko mugiye gukora kumbure nk'umwaka uza kuvuga ngo kizoba gituma Uburundi butera imbere gatoyi birusiriza aho tugeze uyu munsi
jewe nguharanira gateka kazina muntu ndabikije mu guharanira baharanira gateka kazina muntu ikintu niyemeje niyemeje kandi nsaba nuko abo dufatanije dushobora kuyifatanya tukabifata kwingingo nuko umurundi wari wewe yomenye icyo agateka kazina muntu umurundi wari wewe yomenye neze yuko uharanira agateka kazina muntu ari inkingi y'agateka kazina muntu kumbisha umurundi wese ko tegeze kwitura ubujeje bagateka kazina muntu akamuhanura akamwigisha akanamutabariza mu gihe bimugoye icyo niyo ntambwe nibaza ko mwakuza nushobora gushika ko ndabifatanije namwe bw'abamenyesha makuru ndabifatanije na bene byo kuko mu gihe umuntu yobisigurira abantu ntibabyumve byo mu gasoni yasanga cyacu yakoze abarundi benshi bamerewe nabi kubera batazi uburenganzira bwabo niyo afite uburenganzira bwiwe aho kuja kubugarukira aho kuja kubugarukira agenda ahubwo guhungabanya agateka k'abandi ntamenye yuko ubwirwa nk'agateka k'iwawe ufite uruzitiro kugira ngo uwundi nawe urondere ko agateka kawe amenye ubwo ruzitiro aronke ahanezererwa kuko agateka kazina mu nzu gashobora kuzura abantu batemeye yuko umwe wese afite ahageza ubundi akagera ahageza mugabo ubujuju bwo kutamenya ushobora no kuba n'intambwe kugira ngo ushikire ugateka kuwo ari wowe
murakoze rero n'ibitwita ubutumwa bwacu
murakoze na
ni hano rero ikiganiro turashoboye cyo kuri uno munsi kigarukiye mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yo mpi Alex Keza hano ariko ndakibashikiriza nkaba ndabifurije kuroranirwa mu banyu no mu byanyu naho buta
cari ikiganiro turashoboye ushaka kugira ico ubaza canke kutwunganira rungi ku butumwa bugufi kuri telefone akamenyetso ko guteranya 254 70 29 485 87.
Turashoboye.